turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 abari Uganda mu karere ka Kisoro, namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora ikaze mu makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane Nininahazwe. Uburundi bwasibije ibitaramo by'abaririmbyi barimo abanyarwanda babiri byari bitegekanijwe kubera I Bujumbura kuva ku igenekerezo rya 13 gushika ku rya 15 z'uku kwezi kwa munani dutanguye.
Hari ibindi bimaze iminsi bisirikira mu by'umutekano, wari abantu baje gukubita umuziki bavuye I Rwanda. Nawe tuzemerera yukaza gukubita umuziki Burundi avuye I Rwanda bigukaranye watuzanira karamara. Twe tuzosenga nk'abarundi mugabo ko haza abandi bavuga butumwa bavuye ahandi ngo baje ngo kwikorera iwacu.
Uyu ni umushikiranganji w'intwaro hagati n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi Jean Ndirakobuca muyagezeho hirya nino ku isi. Igisasu cyo mu bwoko bwa roketi catewe n'abatalibani casambuye uruhande rw'ibarabara indege zururikira ko ku kibuga c'indege citwa Kandahar giherereye mu bumanuko bwa Afghanistani. Muri Haiti naho umufasoni wa president Moise Juvenal aheruka kugandagurwa yarahiye ararengwa ko abwirizwa kwitoreza kwa president w'ico gihugu. Idonido y'ibi vyose ni mu kanya isasi. Amakuru yacu reka tuyahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakozi barenga 200 bo ku bitaro bibiri biri mu bikomeye mu gisagara ca San Francisco giherereye mu burengero bwa Leta ya California aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basanganywe ubwandu bwa virusi ya corona. Ikinyamakuru cyo muri Amerika The New York Times cyatangaje ano makuru cavuze ko abanduye bose bari baracandazwe 100% uyo mugera. Abanshi muri bo bafise ubwandu bw'ubwoko bushasha bukaze bwitwa Delta. Muri abo barenga 200 babiri gusa nibo binjijwe ibitaro butwara abakozi ku ivuriro ryitwa Zuckerberg riri muri abiri avugwamo ubwo bwandu. Yavuze ko iyo batacandazwe hari kuba banshi baremba. Kaminuza Johns Hopkins ifise icicaro mu gisagara cha Baltimore kiri muri Leta ya Maryland aha muri Amerika akaba ari nayo itanga makuru y'ivy'ubwandu bwa corona ku mwanya ku mwanya. Yavuze ko kugera ino saha abafise ubwandu bw'ivirusi ku isi yose baba 198,000 ari maze guhitana bakaba 4,200,000. Nanacye ku masonga nkitangura abategetsi muri Afghanistani bemeje ko igisasu cyo mu bwoko bwa roketi catewe n'abatalibani no munsi kwa mungu mu gatondo casambuye uruhande rw'ibarabara indege zururukira ko ku kibuga c'indege citwa Kandahar giherereye mu manuko bw'ico gihugu. Ico gisasu catewe mu gutana mu mitwe ku kibandanye hagati y'abatalibani n'abasirikare ba leta. Indege zose zari kururukira kuri ico kibuga c'indege n'izari kuhagurukira zaciye zihagarikwa. Igisagara ca Kandahar kirimwo ikibuga c'indege catewe kigira kabiri mu bikomeye muri Afghanistan. Umuvugizi w'abatalibani yabwiye ijwi rya Amerika ko bateye ibisasu vyinshi kandi bitonomye uruhande gururukira ko indege gusa ahubwo hari n'ibindi byinshi ivyo bisasu vyononye kandi ko ari abasirikare basomborokeje mu kubagaba ko ibitero vy'indege. Dusozerere muri Haiti aho mutambukanye wa president Moise Juvenal aheruka kugandagurwa n'abitwaje ibirwanisho bamusanze kumuhana iwe. Yemeza ko yumvirijanye agahinda kenshi abicanye binjiye mu nzi we bagasakambura ibitagira uko bingana. Martin Moise mu kiganiro cya mbere yahaye amenyeshamakuru yabwiye ikinyamakuru The New York Times cyo ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bari baryamye hama baza kumva urusasu rwinshi rw'amasasu ari narwo rwabavyuye. Nyakwigendera President Moise yarahamagaye abajejwe kumucungera umutekano ngo bamutabare nk'uko madame wiwe avyemeza, ariko bidatevye abakoze iryo bara babasanga mu buriri bwabo bamijaguramwo amasasu. Yamandanije avuga ko nawe hageze igihe aburi impemu kuko umunwa wiwe wari wuzuye amaraso menshi. Muri ico kiganiro yasiguye kandi ko abishe umugabo wiwe imbere yo gusohoka babanje gusuzuma ko nawe we bamugandaguye ariko bavyihenda ko kuko yaragihema. Yagize ati igihe bagenda bari bazi ko naje kaciye. Umutambukanyi wa nyakwigendera yemeje amakuru yuko abisha umugabo biwe bavuga ikiespanyol. Agira ati bari bafise umuntu baje baravugana kuri telefone igihe cyose bamaze bakora iryo bara, sinzi ico batoye, ariko binjiye aho umugabo wanje abikamwe mu madosiye yiwe hama bakuramwo bimwe mu vyo bahasanze. Muri ico kiganiro umufakazi wa nyakwigendera President Moise yemeje ko umucanci wiwe yishwe na bamwe mu bategetsi bo hejuru bafatikanije n'abanyamafaranga bafise ijambo muri politike ya Haiti. Yongera ashimangira avuga ko yipfuza ko abisha umugabo wiwe nawe bagahakwa ku mwaka ubuzima, bomenya ko atacatinya kandi ko azoharanira akaba yiteguriye n'umutima we wose kuba president wa Haiti. Yasavye ko abambuye ubuzima umugabo bufatwa atari uko agasanga bazoguma bakora ububisha kuba president bose bazofata ubutegetsi bw'igihugu ciwe. Ano makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, ahavugwa kwima impusha zo gukora ibiteramo ku baririmbyi babiri b'ivyamamare barimo umunyarwanda Israel Mbonyi azwi mu ndirimbo zo kuninahaza Imana n'umurundi Jean-Pierre Nimbona atazirwa Kidumu. Ivyo biteramo vyari bitegekanijwe mu hagati y'uku kwezi dutangura ino munsi. Ibindi na mgenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ibiteramo vyasebijwe n'umushikiranganje w'intwaro ya gate mu gihugu n'umutekano vyari vyitezwe kwakira abaririmbyi rurangiranwa bakomeye mu kare ka Afrika y'ubuseruko. Vyari bitegekanijwe kw'ivyo biteramo bizomara iminsi 3 ku viterike 13 gushika kuri 15 z'uku kwezi k'umunani. Vyo bereye hagati mu gisagara ca Bujumbura kw'ishuri rya Nyakabiga no ku kibanza citiriwe ukwikukira ku Burundi. Mu itangazo ry'ubwo bushikiranganje bwagize buti umuririmbyi Israel Mbonyi yategura ibiteramo vyo bereye mu Burundi ntibizoba, nazo bararonswa uruhusha n'inzego z'igihugu zibifitiye ububasha. Ubwo bushikiranganje bwerekanye n'abandi bo kwitavye ivyo biteramo babuze uruhusha. Ni nko witwa Itahiwacu Bruce azwi cyane nka Bruce Melody w'umunyarwanda n'umunyatugenegene mu gutwenza yitwa Wihoreye Jean Bosco Mustafa akina mu gakino kitwa Papa Sava yiyita Ndimbati nawe nyene w'umunyarwanda. Umushikiranganje w'intwaro y'agati n'umutekano Gervais Ndirakobuca mu nama yagirishije kuwa kane baburumatari b'intara zitandukanye yaragarutse kuri ivyo biteramo.
Hari bindi bimaze iminsi bisirikira mu by'umutekano warabantu baje gukubita umuziki bavuye Rwanda, nawe tuzemerera yukaza gukubita umuziki Burundi avuye Rwanda biyugaranye watuzanira karamara. Twe tuzosenga nk'abarundi mugabo ko haza abandi bavuga butumwa bavuye ahandi ngo baje ngo kwikorera iwacu wapi.
Undi nawe yabwiye Ijwi rya Amerika ko yankiwe kuja muri ivyo biteramo ni Jean-Pierre Nimbona batazira Kidumu umuririmbyi wo mu Burundi. Abo baririmbyi babibonamwo akarenganyo. Ibiteramo bo kwitabiriye byateguwe n'ikigo Akeza Creation giteza imbere imico na karanga. Varante Kavakure atwara ico kigo yatubwiye ko nawe nyene yamaze kumva ku matwi kw'ivyo biteramo byasivye, yamara ko atarabimenyeshwa mu nyandiko. Yemeza ko yari yamaze kuronka uruhusha rw'ababijejwe bose kugira ngo atunganye ihanishwa ry'iminsi 10 ari naryo ryobereyemwo ivyo biteramo kugira ngo abavyitavye bidagadure. Twashatse kumenya neza icinyegeje inyuma maze tuganira n'umwe mu begereye abateguye iryo hanishwa n'ivyo biteramo. Yaduhaye amakuru ariko adusaba kutamuvuga amazina kubwo umutekano wiwe. Yagize ati ndabizi neza kuva mu ntango hoba hari ubundi muntu umutambukanyi w'umutegetsi akomeye yateguye irindi hanishwa kuri ayo matariki nyene n'ikibanza citiriwe ukwikukira yaramaze kukironka. Murumva rero ko uwo mutambukanyi ari we leta yashize imbere kurusha Akeza Creation. Harimo izindi nyungu kumburezi uwo mutambukanyi kuko afise umugabo akomeye muri leta, uko niko yatubwiye. ubuyobozi bwa Akeza Creation bavuga ko gutumira abanyarwanda kugira ngo baje muri ivyo biteramo harimo n'intumbero yo kunywanisha ivyo bihugu bibiri hamwe bisivye ubwo ubuyobozi bavuga ko bwebo buhahombeye amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari. Uwegereye ababiteguye nawe ati kubuza abanyarwanda kuza kwidagadurira mu Burundi bifatwa nk'agatotsi mu migenderanire yariko iranaguka. Ijwi rya Amerika twahamagaye inshuro nyinshi umuririmbye Israel Mbonyi kugira ngo agire icyo abivuze ko ariko twamukenye. Icyo bikoze yari yanditse ku rubuga rwa Twitter agira ati inyuma y'inshuro zirenga ijana ngerageza bikanka ubuho bigiye byakunda sije nzobona harageze kugira ngo ndabe ingene umuriro waka mu biteramo i Bujumbura. Jean-Pierre Nimbona batazira kidumu wewe yavuganye n'ijwi rya Amerika ari Nairobi muri Kenya yagize ati ndababaye kubona nankirwa kuja kugira ibiteramo mu gihugu canje simone ico bampoye ariko ntakundi narinzi ko nzobica bigacika twe na Mbonyi. Kurundi ruhande ariko ibiteramo by'uyu muririmbyi Israel Mbonyi afise ababyeyi b'abanyamurenge bakomoka mu ntara ya Kivu y'amajepfo mu buseruko bwa Kongo byari byiyamirijwe n'abanyamurenge bene wabo baba canke babaye mu Burundi basigura ko ayo matariki y'ukwezi k'umunani cane cane itariki 13 arizo baburiye ko ababo barenga 160 biciwe mu Gatumba mu mwaka w'2004. Umwe muri bo yabibwiye Ijwi rya Amerika kwizina ry'abacitse ku icumu ico gihe.
Umuryango w'abacika cumu buri mwaka dutanga itangazo dusaba umunyamurenge wese ku isi ko yakubahiriza ayo matariki kuko kuri twe nk'ubwoko bw'abanyamurenge ni umunsi wo kwibuka inzirakarengane zacu. Rero kuri uwo munsi nk'abanyamurenge mu by'ukuri ntitwakagombye gutegura ibirori, imyidagaduro, ibitaramo ibyo ari byo byose nkeretse gusa ibijyanye n'ibintu byo kwibuka.
Naho biruko umunyamakuru akurikirana hagufi imiziki mu Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ku indirimbo zihuza abaririmbye b'abarundi n'abanyarwanda ziri mu bintu bikomeye bikomeza umubano hagati y'ivyo bihugu bibanye byari bimaze igihe bidacana uwaka. Yibaza ko ingengo yafashwe yo kwimuruhusha abaririmbye b'abanyarwanda ari ya politike. Asaba ko utwigoro twose two kunagura imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda twoshigikirwa. Ibiro byo kumenyesha amakuru mu bushikiranganje njibwiye ntoro hagati n'umutekano vyatubwiye ko iyo ngingo ari ntasubigwamwo ku mvo zo kwirinda ikiza c'umugera wa corona. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru urakinuye mu gihugu c'u Rwanda naho amashuri yo kwimenyererezamwo na mato mato kugeza mu mwaka wa gatatu ejo kwa mbere itariki ya kabiri z'ukwezi kwa munani aratangura n'ingingo ikurikiye ikurwaho ryaguma mu rugo yari yashizweho mu gisagara ca Kigali n'utundi turere umunani. Ibindi muri no nkuru y'umenyesha makuru wacu ikigali mu Rwanda Asumta Kaboye.
Itangazo rya Ministeri y'Uburezi ryasohotse nyuma yaho inama y'abaminisitiri imaze kwemeza ko gahunda yaguma mu rugo yari imaze iminsi 15 irangiye. Ryavugaga ko abanyeshuri bazatangira ari abo mu mashuri y'inshuke n'icyiciro cya mbere cy'abanza. Iyi ministeri itangaza ko aba banyeshuri bagiye gutangira bazarangiza umwaka w'amashuri mu kwezi kwa cyenda. Leta kandi yatangaje ko iki cyemezo kinareba abana bo mu mirenge 52 yashyizwe muri gahunda yaguma mu rugo guhera ku itariki 26 z'ukwezi kwa karindwi. Itariki zakurirwaho ntiramenyekana. Ministre Gatabazi Jean Marie Vianney uyobora Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu atangaza ko bagiye gufasha abana n'abarimu bari mu mirenge yaguma mu rugo kugira ngo nabo bazatangirane n'abandi.
Ku bana bo muri primaire sibura mwaka na primaire kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu muri iyo mirenge irimo inyuma mu rugo nabo bazatangira kwiga ari ndetse nabona abarimu babo bazafashwa mu buryo kugira ngo babone inzira bacamo. Ariko ibyo ntabwo ari bishya. N'ubushize igihe Gisagara na za Huye zari ziri muri guma mu rugo abana barigaga kubera ko abana ni batoya bafite bose bari hasi y'imyaka 19 kuma 19 kumanura. Icya kabiri ni bakeya, abarimu ni bakeya. Nubwo bafunguriwe kuza kujya ku mashuri harakazwa n'ingamba z'isuku kandi abana batoburira gabone mu barwara benshi.
Mubyeyi wavuganye n'ijwi rya Amerika yumvikanishije ko iki cyemezo cyabatunguye nubwo Ministeri y'Uburezi ivuga ko yari imaze igihe yarasohoye iyi ngengabihe.
Ahubwo nyine nari nzi ko kwa cyenda sinumva ko ari umukwamuna ntabwo twari twiteguye wiya twitegura ku kwa cyenda kwa kuko twari dusanzwe tu byatugora bari baza kwa ko akazi ko zikaragaze kaguma mu rugo ari wakoraga ntari kubona akora imwe wari ufite ukundi akora ntari kubona uko akora kubera guma mu rugo nyine biratutunga nyine kwako twari twicaye dutuje ntacyo turi gukora.
None niba utabizi bakaba bazatangira ku itariki ebyiri n'ejo bundi ku wa mbere, ubwo suza babashije kubona ibikoresho byose umwana akenerwa?
Aya buriya nzabanza ntidefande muri bikeya, kuba babitubwiye tuzabyifashamo uko dushoboye.
Nubwo gahunda ya guma mu rugo yavuyeho ndetse imirimo inyuranye ikaba izongera gufungura guhera kuri iki cyumweru, Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko bidasobanuye ko icyorezo cyarangiye. Umunyamabanga wa Leta muri iyi Minisiteri Mpunga Tarcisse yumvikanye asaba Abanyarwanda kuguma kwitwa
ntabwo COVID wayigabanya ngo ikureho mu minsi 15. Ushaka ko ya COVID wayihashya ukoresheje guma mu rugo byagusaba nibura munsi hagati guhera kuri 25 kugeza kuri 45. Ibyo rero byonyine ntabwo byatuma abantu babaho n'ubundi, kuko si indwara yonyine n'ubuzima bundi bakeneye kubaho. Ariko nabwo ntabwo ibintu byose bifunguye kugeza ubu ngubu, harimo byinshi bitarafungurwa. N'imifunguye nabyo ntabwo ari ukuvuga ngo abantu indwara yashize nimugende mukora ibyo mugomba gukora. Hagomba kubamo ngo ubufatanye bw'abantu hagati y'inzego, yaba Leta, yaba abaturage, yaba n'inzego z'umutekano cyangwa n'izindi zikora enforcement nka polisi, kugira ngo twese dukorere hamwe, duhuze imbaraga kandi tugire ibyo tumara iki kibazo.
Guhera kuri iki cyumweru ubuzima muri Kigali no mu turere 8 twari twarashyizwe muri guma mu rugo burongera gusubira mu buryo, ariko abayobozi bagasaba abaturage kudahita birukira mu mihanda nta mpamvu igaragara ibajyanye. Nubwo hari ibikorwa bimwe na bimwe byafunguye, kugeza ubu hari ibindi bikorwa bitarafungurwa birimo insengero, utubari ndetse n'ibirori binyuranye birabujijwe. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Dusubire gato mu Burundi, aho umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi amaze igihe ahindura abacamanza bo muri za sentare z'amakomune bikekwaho ukurya ibiturire no kutorohereza abanyagihugu. Amashirahamwe yigenga arashima ico gikorwa, ariko akamusaba kudafatira mu kivunga agahana umuntu ku giti ciwe. Anamuhanura kudahana gusa abacamanza, ahubwo agahagarukira ikibazo c'ubwigenge bw'ubucamanza bemeza ko kimaze imyaka myinshi kivugwa muri ico gihugu. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Muri ameza birashize mushikanganje ubutungane Janine Nibizi amaze igihe agenda za sentare zitandukanye zo mu makomine. Abacamanza bamuzigara kuri zine nibamaze kwimura abavanwa aho bakoreye abajanwa handi. Nabo mu masentare ya komine za Kayokwe na Gisozi mu ntara ya Mwaro hagati na hagati, hamwe na za sentare z'intango za Muyebe, Bubanza na Gihanga mu ntara ya Bubanza mu Burengero. Umfasoni Nibizi yagize abacamanza ko biraye bakaba basigaye bakora ivyo bigombeye binyegeje inyuma y'ubwigenge umwuga wabo barekurira. Kuva ku manza zidindizwa zidashirwa mu ngiro, ibiturire no uzugura bitura za sentare urutonde rw'ivyabagaya ni rurerure. Jene Nibizi yemeza ko inyifato y'abacamanza bamwe bamwe atanu umwe yoyisabira ko
abacamanza nego bari mu rugo rwego rw'ubucamanza kugira ngo barushinze sawasawa ukamego n'abantu bafise iyindi leta nayo ngo ndigenga nibandi biture nka kirya leta ntakizovuga ni na turi kumwe n'igihe kongera nka mucurukura leta ntakizovuga aho muhagabire cyane.
Umfasoni Nibizi avuga ko agiye gukura mu mabanga Burundu abacamanza batari bake mu minsi iri imbere, kandi ko atamwuga bazongera guhunahuna ku butaka bw'u Burundi.
Abacamanza muze murabwira na mwarukije leta mwarukije abenegihugu, hariho abamaze iminsi bandika ngo mubwire mu byure ngo nzasendika bintu byo kuguhuka byiki mumenye mu minsi iza, si ukuva mu mabanga gusa ni ukuva mu rwego rw'ubucamanza. Hari abacamanza bagiye kubera akarorero abandi mu kuva mu mabanga y'abacamanza ku buryo bwo kuri teritwari y'u Burundi iyi duhagaze ku uwo mucamanza atazigera yitwa ko asubiye kuronka akazi k'ubucamanza mu gihugu cy'u Burundi.
Ariko urunani rw'abashingwamanza Kavibe rusanga harimo agahaze n'ubwo umugambi rubona ari mwiza. Metsa Gustave Niyonzima niwe mukuru warwo.
Ni umugambi n'ivyo wa leta uri kuragomba kwerekana gusubira kugira ishusho ryiza mu gihugu, mu banyagihugu, eka no mu makungu, kugira bizegwe basubire bafashwe. Mugato ariko turaraba ivyerekeye amategeko, umuntu abafise amasezerano y'akazi, hama umuntu iyo yakoze amakosa baramwandikira bakabimumenyesha bakamugabisha bitatu ko kwita amavertissement, hakabaho n'ivyo bitatu kubahagarika n'ibindi vyinshi. Rero si ibintu biza buno nyene giturumbuka ngo genda mwese ngo tubasubirize abandi batabajijwe batisiguye batabonye amakosa bakoze. Ni ibintu rero bihonyanga amasezerano baba barumvikanye mu guhabwa akazi bisunze statut de magistrat yo mu 2000.
Amashirahamwe yakorera hagati mu gihugu afatwa nka yagereye ubutegetsi yashimye inongendo yo kwishikira ku kivimi. gusanga Falcon F risanga atabantu bohanirwa mu kivunga narije amateko y'u Burundi yavuga ko umuntu ahantu ahubwite ciwe ja Hakizimana ngo Falcon F kuniko bisigura
ishira hamwe turongo gishinzwe gwanya ikimenye nakamona mama dusanga iyo ngingo ari gihano kiri muri rusangi tukaba tuzi ko igihano cyategeza kuronka umuntu umwe yakoze icyaha aha kandi tumenyesha ko ugutanga mitaso cyangwa kwimurirwa guhindurirwa ikibanza aho wakorera atari gihano ariko kandi tugasaba ko ho bamatohoza kugira uwagirwa cyangwa ufite ikosa abari wahanwa hanyuma udafite ikosa nawo asubira atunganirizwe mu gusubizwa aho yakorera
mu kurindira ko bigerwa ko abacamanza ntibagabishwa n'umushikanganje bajejwe wenyene na Daniel Gerard Ndabirabe umukuru inama nshinga mateka niko kuko aha hari kwa munana ku kwezi mu ntara ya Makamba mu manuka bwo Burundi
ugasanga huko bavuga ngo bashaka nuko n'ababayobora batogwa mu banyamutungano bwabo ukamengo hariho demokrasi mu butungane ati ku buryo bwoheje bazotora umukuru w'igihugu wabo ibintu twumva bivugwa mu butungane tworamuka tubaretse ni ukuvuga ko n'umukuru w'igihugu atacyo bamubwiye none ngo turaba abakuru b'igihugu babiri nari mwumva
Metre Niyonzima abona ko akwiye inama rukokoma kugira ngo babacamanza n'abatwara bumve ibintu kumwe na cyane cyane hizunzwe ibwizwa nshingiro
rero uko kutigenga gusanga no mu majambo nyene y'abantu bivugira uko hari hico twitaho tukurudora justice itegekanijwe n'ibwirizwa nshingiro itarigerije mu ngiro aho bavuga yuko ari abacamanza bo muri sentare ntahinyuzwa n'abacamanza bubahirizwa ibwirizwa nshingiro bakorana kugira bashobore kurara amari aba yakozwe ya haute trahison n'umukuru w'igihugu chegera ci umushikiranganje wa mbere atwara sentare hahinyuzwa president de l'assemblée nationale di sena tivyigeze bija mu ngiro biza bigaragaza bikonfirma yuko ataende pandase dura magistrature iriho umuntu yubahuka kuvuga ivyo atwara inama shinga mateka ijejwe kuraba amategeko le legislateur rero nibintu bizotorega umuti hakaba ico no kwitareze ta general de la justice
amatohoza y'amashyirahamwe mu gihugu na muza makungu yerekana ko mu Burundi bisata vy'ubutungana n'igipolisi biri mu munzwe n'igi torire mu gihe ubutungana batavuganwe n'ubutegetsi babunenga ku bigikoresho cy'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Barack Obama yahoze ari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpera zino ndwi turiko turasozera yatangaje ko azokorana n'ishirahamwe NBA Africa Obama yafashe ingingo yo kwifatanya n'iryo shirahamwe mu ntumbero yo gufasha abanyagihugu na cane cane abakiri bato mu karere ka Afrika mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Arsene Furanzima umumenyereza wo mu rugwi wa basketball witwa Kerne Basketball Club mu Burundi Gislain Kamarebo atwara ishirahamwe For the Love of the Game bombi bakaba bari Bujumbura mu Burundi hamwe na Ephraim Kayiranga umenyesha makuru w'inkino ari Kigali mu Rwanda ari nawe atangura avuga uko yakiriye ingingo ya Barack Obama
ni ibintu bishimishije ku munyafurika uwo ari we wese yaba uwo mu muryango wa basketball cyangwa se mu zindi siporo kuko biri mu mpande ebyiri birafata uruhande rwa myitoko uburyo buri financial bigafata no mu buryo buri morale gukangurira urubyiruko kujya muri basketball kubera umuntu nka Obama niba warakurikiye imbwirwa ruhame ye disikuru ye uburyo yavuze yavuga ko yakinnye n'umukino wa basketball ubuzima bwe mugabo ufite inkomoko hano muri Afurika mu gihugu cya Kenya hanyuma akarenga akaza agashoramo n'amafaranga mu mukino wa basketball hari iryo zina ririmo ryakurura abakiri batoya nk'uko ari integano ye anafite fondasiyo hanyuma hakaba nayo mikoro agiye gushyiramo muri rusange ni ibintu byashimisha umukunzi w'iterambere rya Afurika muri rusange atari na basketball gusa
nawe jina wabyakiye gute
ego ni gigigina ego navuga yuko nabyakiriye neza cyane ahubwo navuga yuko ni ikintu kigitangaza sizi uko navyita kuko navuga ni ko ari ikintu kigiye kuza kunganira amapuje yaramaze kuhagera muri Afurika yaba ya FIFA cyane NBA yaramaze kuba implemente muri Afurika yavuze ko ni ikintu gikomeye cyane kumva umuntu akomeye ku isi nka Barack Obama kandi asanzwe ari umuntu ari passionné na basketball ari umuntu twavuga yuko amenire la basketball culture ni ikintu gikomeye cyane kije kongereza ku bintu byinshi cyane byari bimaze kubaho muri Afurika nka za basketball without borders n'ikindi kintu kandi nibaza yuko no kubona buri kintu gihe kubona nk'imigwi yo muri Afurika ariho espoir yo kubona nk'imigwi yo muri Afurika ishobora kwivira gutsinda imigwi yo muri Europe muri Etats-Unis ni ikintu kigiye gusubira kubyura ikintu kigomba kizure basketball muri esports z'abanyafrika.
Nawe Arsene wavyakiye gute iyo ngingo ya Obama yokuja mu ishyira hamwe NBA Africa no gushira mu imitare
NBA Africa iyo ngingo yuko president Obama yifatanya nayo na byakiranye umunezero mwinshi kuko nabibonyemwo karyo ko gushobora ku tera imbere kuri basketball hano muri Afrika kubera yuko si kenshi abantu b'igihagararo gica President Obama bashobora kwifatanya n'amashirahamwe nka kurya yaraye abitangaje abikoze ariko kandi bizere yuko bizoheza bigaca bitera intege abanyafrika benshi kandi ko bariko banabishiramo n'imitahe kumbure bigaheza bikagera no kurugeza rwo gutunga urwaruka rw'abanyafrika bamwe bamwe muri iki gihe aho kubona akazi mu bimwe n'ibindi usanga bigoye ko hariho n'abandi bagiye kubona amakariyeri yabo aca mu mupira wa basketball. Ego
kuba yabishizemo ingufu akabishyiramo n'ishaka akaja muri iryo shirahamwe rishasha mu barishinze harimo abakinyi bakomoka muri Afrika nka Dikembe Mutombo ava muri Republika ya Demokrasia ya Kongo harimo nabandi batari bake bakomoka muri Afrika n'abasanzwe bakina ngaha mu ishirahamwe NBA. Murabona kubona abantu bakomoka muri Afrika babigiyemo ntivyoroheza gusa abanyamahanga nkaba basanzwe bari no muri Amerika bica vyerekana ko bakomoka muri Afrika babishizemo gushaka cyane biratanga ingufu kurushiriza biratanga n'icyizere kurushiriza FM
biratanga imbaraga nyinshi cyane n'ubundi abarebaga basketball NBA ariko mu ruhande rwa Amerika babonaga bava muri Afurika uheruka ni Giannis abanyafurika n'umunyanigeria bakaba batikuti atari kuba yaraje muri Afurika biratanga icyizere biratanga imbaraga kuva rubyiruko rwa hano muri Afurika gukunda uwo mukino ariko kandi ntibawujyemo gusa kubera ko hajemo n'amafaranga mo n'abo bantu bakomeye Barack Obama kuba rero bibuka aho bakomoka bakaza bakazamura izo atari ukuvuga ngo umwana uzashobora kuzamuka akajya kwikoreje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akabasha gukomeza muri NBA niba uzakina basketball ubu ngubu kuba bahindukiye bakaza muri Afurika biratanga imbaraga ko n'umwangira twiga umukino ashobora kugukina kuko amarushanwa bategura baraje none bayazanye hano muri Afurika bizaborohereza benshi batangire kwigaragaza bizamura imibereho bizamure umukino muri rusange bitagombye kutare NBA yageze muri koreje akaza iyo muri NBA yari isanzwe kubera ko cyicaye cyaje ahangaha rero muri Afurika kandi ndabo bantu bakomeye bahindukiye bakaza muri Afurika grand movement aho batuye byatangiye kuri Giants of Africa abagabo nka ba Masai Mutombo ya ari muri uyu mushinga itaro mu Afrika yitwa imyaka 10 irashize babonaga ko bigenda gahoro gahoro ariko noneho ntabwo bicaye muri Amerika bazanye wa mukino muri Afurika ngo kinirwe muri Afurika harimo iryo zina akabamo nayo mafaranga barimo bashyiramo kuko n'abagabo bifashije n'abagabo baronse imitungo
zine naho ku byerekeye Afurika akunda kuvuga ko abanyafurika bari hanze batitaho Afurika batazana ingufu ubwenge ubushobozi bafise amafaranga kuba Obama nabo bakinye nka ba Mutombo abakinye nka ba Ibaka bagiye muri iryo shirahamwe ni shirahamwe rirondera amafaranga rimwe inyungu ariko rirondera guteza imbere umupira w'amaboko wa basketball muri Afrika nikintu abandi bohera ko ku ruhande rwa Afrika bokora gute kugira ngo abo bose bafise inkomoko muri Afrika bakomoka muri Afrika bafise uburyo bashobe kuzana no hanze ya basketball mu gufasha karere ka Afrika
ikintu mbabaze ko kiri mu bibandanye mu zari zatanguye gukorwa twavuga mu matse yasa naho atagendara isa neza ya FIBA ariko nicyo kigiye guhindura nuvuga imyumvire y'abanyafurika ndavuga bari mu bihugu byabo bari muri Afurika cyangwa bari hanze y'igihugu dufate mu karorero ko kubera kubera twavuga inkino za Basketball Africa League zabereye Kigali anayuko abana tuvuga basanzwe bari muri diaspora baratanguye kumva yuko ibihugu byabo bakamenya igihugu cyabo bakifuza kumenya indimi zo mu bihugu byabo bakumva yuko hari icyo bashobora gufasha igihugu cyabo bashishije mu nkino urumva yuko ni ikintu tuvuga yuko arakarero ndakivuze mu Gifaransa ikintu cyo gukomeza kimwe bita panafricanisme dufite muri sport ku buryo l'Afrique ishobora kuba centre mu iterambere mu gihugu abanyafurika bifuza kugeraho ikindi ni uko kwitsenyere iyo migambi ya tuvuga ya Barack Obama ba Serge Ibaka ba Dikembe Mutombo izo byose navuga yuko bagiye hamwe bizotuma nk'ibihugu twumva bisanzwe biri inyuma cyane mu bijyanye n'inkino muri basketball, ndavuga cyane cyane nk'ibihugu tuvuga bisanzwe biri muri kano karere turimwo, bizotuma nk'abasanzwe bagejejwe inkino.
Akabinunga duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Kuri micro mari kumwe na Jewe Diane nini nahazwe. Ibiganiro n'amakuru byashizwe hamwe na Fasil Gebehu. Mushobora kongera kwisanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Kwizina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubipfuriza.